Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya mbere ruhuhuma tuti namwe bagenzi mwashimiye gukurikira radio Nzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru kirundi nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi irabandanya kurungika abasirikare mu gihugu ca Congo iharanira intwaro rusangi. Bamwe muri bo bakaba baza bamaze gushika mu ntara ya Kivu yo mu buraruko, aho basanze bagenzi babo. Abandi bashika 600 barindiriye kurizwa indege mu ikambi y'Igahumbu aho barindiriye. Ishirahamwe Parsem risaba Leta y'u Burundi gukoresha neza amafaranga angana n'imiliyoni 140 z'amadolari iba nk'isi yose yatanze kugira yubake urugomero rwa Jiji Murembwe. Ni mu gihe urwo rugomero rumaze imyaka 10 rwubakwa ariko rukaba rutaruzura. Abarimyi bo mu myaba iri hafi y'igisagara ca Muyinga bari mu kangaratete biturutse ku mvura nyinshi iherutse kugwa ikabononera imirima y'umuceri. Aya n'ayandi ni mu kanisase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Ano makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano. Bamwe mu basirikare baje gufasha bagenzi babo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko baramaze gushikanwa igoma n'ibigwanisho bya ruremesha ngabo. Abandi 600 bahora ku mutukura mu ntara ya Shankuzo bakaba barindiriye Igakumbu kugira buritwe indege. Inkuru tuyibaze Bonfils Niyongere.
Abo basirikare bamaze gushika igoma nk'uko amakuru hava mu gisirikare abyemeza. Nabo muri brigade artillery Kamwaro abo nabo ayo makuru nyine akavuga ko bagiye bajanye ibikoho bya ruremesha ngabo bikomakomeye nka katiusha zibiri n'amabombe yazo grade pe zibiri n'amabombe yazo bita missile balistique morotie 122 n'amabombe yazo hamwe n'izindi. Bakaba kandi bagiye baherekejwe n'abasirikare muri brigade force marine. Ayo makuru nyine abantu yavuga ko kibuga c'indege ca Bujumbura mu ikambi y'abasirikare Igakumbu kuva ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri hacikanywe abasirikare bahora mu nyigisho zo kurasa bagema mu ikambi yo ku mutukura mu ntara ya Cankuzo abasirikare barenga gato ya 600. Amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi akavuga ko abasirikare bari mu rwego rwa tafoke mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko muri Sud Kivu baba bahawe nabo amategeko yo gutera rwanyi b'abanyamurenge barongowe na Colonel Makanika. Uwo nawe ubutegetsi bwa Barito Ndayishimiye na Tshisekedi bukamwagiriza ko yobakorana n'umurwi M23 ugwanira muri Kivu yo mu buraruko. Irungikwa ry'abasirikare b'u Burundi mu gihugu ca Congo bakaba bajanwa mu ngwano batumva kandi badatahura. Imiryango yabo igasigara mu kangaratete n'ubwoba kuko abasirikare b'u Burundi bamaze kwasiga ubuzima. Tubibutse ko mu ndwi heze gusa mu ngwano zabaye hasize ubuzima abasirikare barenga 50. Leta y'u Burundi n'igisirikare bashima ko bigira ibanga. Umukuru w'igihugu abajijwe ku basirikare bafashwe n'umuhari M23 bakerekanwa yavuze ko ari ingwano yo guca intege abasirikare b'u Burundi ikogwa n'uwo muhari aberekanywe nabo ngo akaba ari abarwanyi b'umuhari RD Tabara atari abasirikare b'u Burundi. Irungikwa ry'abasirikare b'u Burundi guhangana n'umuhari M23 gufatanya n'igisirikare cya Congo bacuditse bikaba biri mu masezerano yakozwe hagati y'igihugu cya Congo n'u Burundi nk'uko byamenyeshejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2023.
Ano makuru tuyabandanirize mu gitata kijyanye n'intwari ibereye imfashanyo igera ku mamiliyoni 140 z'amadolari y'Abanyamerika yatanzwe n'ibanki y'isi agahabwa igihugu cy'u Burundi ategerezwa gukora icyo yagenewe mu kubaka urugomero rwa Jiji Murembwe. Bisabwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem kuko urwo rugomero rumaze imyaka irenga 10 rutanguye kubakwa ariko ntiruhere. Abishikirije inyuma yaho iyo banki ihereye Leta y'u Burundi imfashanyo harimo imfashanyo yo kubaka urwo rugomero. Parsem igatera kamo Leta yisaba gukoresha neza ayo mafaranga. Twumvirize Faustin Ndikumana.
Parseme irasaba ibi bikurikira kandi ibisaba Leta. Ubwa mbere ni uko ayo mafaranga yifashiki urugomero rwa Jiji Murembwe yo kuri zategereza gukora. Ayo mafaranga urwo rugomero rumaze imyaka 10 n'iyindi rudahera. kuva CSRP tugitegura M2017 n'indwi na kindi cyangwa atari jiji muremwe bamwe batunganya imigambi n'ingenzi babikora turaseze kugo rugomero gushobora gusahiriza bitarenga ho muri uno mwaka cyangwa umwaka uza kugira abarundi bashobore kugura mu bijanye n'umuyaga ku kigira kabiri nayo mafaranga azofasha mu kwinjiza ibidandazwa byagenegwa murabona amadovize ngine twari tuyakenye ariko rero batagavye bamwe bakaboko babandi bihaye kuza barasahura iby'igihugu nkubagavye bayumvise twasaba rero yuko aya mafaranga yofasha mu kwinjiza ibidandazwa byagenegwa abarundi bakeneye nico gituma duvuga tuti ibintu bijanye n'ama importation no kuranga ibintu hanze byose birapfurabwa n'amabanki y'ubudandaji ayo mabanki asanga ari yo abikora abagwiza tunga bose bashaka kwinjiza ikintu bagaca muri banki bisanzwe hanyuma berbe ibwirizwa guca isonjo bita reglementation shasha speciale ivuga n'ibihano ivuga neza ibidandazwa birekuriwe kurihwa n'ayo mafaranga abazwi batanze mu mabanki
ikindi yashikiriza ngo kiragira kikadirizwa ko abagwiza tunga batwara amafaranga mu mashakoshi iyo bagiye kurangura ababikoze ngo barahimukiye igihugu agasaba ibanki nkuru y'igihugu ko itosubira gutanga amafaranga atwagwa mu mavarize ikanashiraho amategeko amabanki ayarenze agahanwa n'ubu dusubiye tumwumvirize
kizire kizeze ko Burundi asubira cyangwa umugwiza twose uzaratwara amahera mu mavarize naho byabaye aho ibanki nkuru y'igihugu ishobora guha abadandaza amahera mu mavarize ngo agikurangura ibintu ibyo bintu ntibibaho ntibibaho n'ababikoze kugira ngo niko batabizi barahemukiye igihugu hanyuma niyo reglement yasohotse n'abategetsi bakaza kuyikurikiza kuva hejuru ku mukuru w'igihugu kubashikiranganji ku mushikiranganji wa mbere n'abandi bose iba ari reglement nation y'igihugu itegerezwa gukurikizwa kugira ntayuza n'ikikamukiza ngo aciye kuri naka aciye kuri na mbere n'amabanki atokurikiza ayo mategeko berbe ikafatira ibihano bya ruhashi hanyuma berbe igahita igakorana n'ibigo byo hanze bizwi gukontorama ibidandazwa byinjira mu gihugu abantu barangurira hanze ku buryo rimwe rimwe ibidandazwa biza birabanza gukontorogwa mbere ko byinjira mu Burundi barako bikwije byangombwa karite cyane yahinjiye ibikwiye bakaraba yuko kana tasiri fagitasiyo yabaye kuko n'abadana darasha kwigirisha ngo amafagitire bakagira ibintu bizimye ibiciro bitari byo kugira amafaranga barekipere mu nyuma wose kwa guhombya igihugu
inzamba
tubandanye amakuru twabateguriye avuga mu ntara abarimyi b'umunya aba iri hafi y'igisagara cya Muyinga bavuga ko muri kino gihe bari mu kangaratete ni nyuma yaho imvura nyinshi cyane yononye imirima yabo y'umuceri amazi menshi y'iyo mvura ngo yashitse muri iyo myaba amanukanye imisozi ihanamiye igisagara cya Muyinga akamanuka cyane cyane aciye mu makanivo yubatswe kubera amabarabara ariko arubakwa muri ico gisagara abarimyi bahuye n'ivyo byago basaba abajeje intwaro muri ekomine ya Muyinga n'abandi bagira neza kubagarukira ko ni inkuru ya Eddie Claude Nirahazwe
ayo mazi menshi imvura yononye iyo mirima y'umuceri yaje amanutse ava mu misozi ya Gitongwe rw'imbogo burima na Kinyota abarimyi bo muri uyo mwaba bavuga ko hari nayandi mazi menshi yaje aciye mu makanivo yubatswe mu bikorwa byo gucama barabara meza biriko biraba mu gisagara cha Muyinga bituma ayo mazi aba ikirenga imirima yononekaye nayo ica ibumurengera muri kino gihe abo barimyi ngo ntibagira icepfo cha ruguru abarimyi b'umuceri basaba abajejwe intwaro muri iyo komine ya Muyinga n'abandi bagira neza kubagarukira ko
Thank you.
amasoko yacu muri iyo komine ya Muyinga tumenyesha ko uretse yo minima y'umuceri yononekaye iyo mvura yononye n'izindi nyubakwa za leta.
Tumushimire Edi Claude nini nahazwe mu gusozera ano makuru. Imyidogo ni yose mu badandaza n'abihereza ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Braudi mu makomine atandukanye agize intara ya Makamba. Imvonye mukuru akaba ari uko hashinzwe zitatu ivyo binyobwa bitaboneka mu makomine atandukanye agize iyo ntara havuyemo komine Nyanzarake. Basaba ko ico kibazo cotwarirwa umuti. Inkuru ya Alexandrine Keza.
Ubwo bukene bw'ibinyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Braudi ngo bumaze hafi indwi zitatu bwibonekeza mu makomine atandukanye agize intara ya Makamba havuyemo komine Nyanza. Abadandaza ibyo binyobwa bavuga ko bariko bakorera guhomba kuko bategerezwa kugaburira abakozi bakongera bakazobahemba umushahara w'ukwezi kwa nzero kandi ataco binjije hatibagiwe no kwishura amazu bakoreramwo. Aya makuru akavuga kandi ko iyo myidogo iri no mu bihereza ivyo binyobwa kuko ngo batakironka ikibavu na kanyota. Ikibagiwe co ngo ni abakora imanza zitandukanye zikenera ivyo binyobwa vya Braudi. Abo bose bavuga ko atansiguro baronswa zijanye n'ubwo bukene bw'ibyo binyobwa bumaze igihe kirekire nk'ico. Amakuru ava muri bamwe mu bajejwe intwaro amenyesha ko iryo kenaryo ryaturutse ku ibarabara ry'igihugu nimero indwi ryo ryacikiye muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Imodoka nini bidakunda ko zirengana. Ikindi kivugwa ngo bwoba ari ubukene bw'igitoro co mu bwoko bwa mazurute. Mwishirahamwe Braudi ho ntibashima kugira ico bashikirije ku bijanye n'iryo kena k'ibinyobwa rihingurwa bigiye kumara ukwezi byabaye umuzi wibuye mu ntara ya Makamba.
Alexandrine Keza arakenuye nino ngaha dushije dusozerera ano makuru. Abashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi bya gahungu naye bashikirije. Abandi bifurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Ndahutaha.